Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Intuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe mutwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio Tuvewa akaburungu ngo ukoma ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mu kiremeshejwe muri studio ya gatandatu y'ijuri Amerika ni kiganiro mwateguriwe mukamubwiye gushikirizwa na Jodian Nini Nahazo.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Iyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abatalibani batangaza ko bari mu myiteguro yo gushinga leta nshasha ya Afghanistan basubiranye ubutegetsi nyuma y'imyaka 20 bari barabuvuye ko kwa mbere w'inondwi leta zunze ubumwe za Amerika niho yasozera ibikorwa byayo bya gisirikare yari imazemo imyaka 20 muri Afghanistan. Abatalibani bavuze kuwa mbere ko kubona Amerika itashe ikavanayo akarenge ari insinzi ikomeye cyane kuri bo, baca bagabisha n'ikindi gihugu cogerageza kwivanga mu byayo. Niko bavuze ko Amerika ari yarivanze mu byayo. Mu gihe rero abatari bake bane bagura ingingo ya leta zunze ubumwe za Amerika yo gutahukana abasirikare bayo ibavana muri Afghanistan, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yisiguye avuga ko kukumiza abasirikare b'igihugu cyo muri Afghanistan kwari kuba ari ukongera iyindi myaka y'intambara, kandi akari kwashira akaga abasirikare ba Amerika ibongera ku bandi bari bamaze gusigayo ubuzima. Ikindi Biden yishimiye ariko nuko bavuye muri Afghanistan bahungishije abanyamerika n'abanyafghanistan bagera ku 20,000, akavuga ko ibi atakindi gihugu cari bwa bikore mu mateka yacu. Muri sanga y'ino munsi turarabira hamwe kahise kubu na kazoza ka Afghanistan. Abatumire twabatumiriye ni Professor Pascal Nyonizigiye, no muhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu, akaba ari namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Professor Pascal, mwiriwe n'ikaze muri sanga y'uno munsi twabatumiriyemo.
Mwiriwe neza.
Ego, ahi Bujumbura mu Burundi murakomeye?
Turagumye.
Ego. Turi kumwe kandi na Musekuramande, we yakoreye muri Afghanistan aho yari mu bajeje gucungera umutekano w'ibibanza usanga bihuriramo n'abantu benshi hamwe n'amakambi ya gisirikare atandukanye. Musekura, turi ko tuvugana ari Uganda i Kampala. Musekura, ikaze ku ijuri ya Amerika.
Akaze cyane.
Ego, mumeze gute ngaho Kampala?
Turakomeye.
Ego, nuko rero reka dutangure duhe ijambo Professeur tumubaza, Afghanistan ni igihugu nyabaki gitunganije gute ga Professeur Pascal Nyonizigiye?
Afghanistan ni igihugu iri muri Asia y'Uburasirazuba, leta Asia yo hagati. Kikaba ari igihugu kinini, bavuga ko cyubatse kiza mirongo ine na kabiri mu rutonde rw'ibihugu binini ku isi, ipima kilometero kwadrata 550,000 n'amagana abiri na 300,000. Kikaba gifite abantu bangana imiliyoni 370,000 96,114. Muri ubwo rero ko ari igihugu kinini kibamo abantu benshi, igihugu kigizwe n'ibitumba biremire rwose. igihugu cyagize zigorane cyane aho mbere kuko kuva ko cyatanguye kwivuganya mu kijana cy'icyenda batanguye kuboneka ingoma bita antigoride arakurikirana izindi ngoma nyinshi uteraho haza icyo bita repubulika igaragaza demokarasi ya panamerika muri 1978 ariko rero aho hose kandi umari igihugu gifite ingorane kuko ibyumvura bya ofisiri kiri ahantu hari hasa inzira zo kujya kurondera ibidandazwa mu Burundi no mu bindi bihugu byo muri Aziya kikaba rero ari igihugu cyakwiye gukwira kurwaniramo n'abantu benshi b'Abongereza b'Abasuwedi yamara kugira ibyo bintu by'icyenda ushobora kubona n'umwe mu bantu cyenda abasubiye se bajya bagwanira ibyongero bya komunisme bagombye gushyira indwaro ikizitwe n'abasubiye nubwo iyo ndwara ikagwanywa cyane nabo bita umujahidini bagwanira igihugu cyabo bafashwa cyane cyane na Amerika gushyika rero 1996 igihe abatalibani batangira gutwara Afghanistani gushyika mu 2001 abanyamerika nabo babasuye kubera basuwe nabo hariya i New York muri cya kibanza cyadandarizamo bita World Trade Center gushyika rero hari imyaka 20 abatalibani bari bafite ibyo ariko murabona bagumye bagwana barongera gushyira ku butegetsi muri leta yari yashyizweho n'abanyamerika bakayifasha kugira yifungure ntiyashoboye kwicungera bikwiye kugira ngo irwanye abasaliba yirukane ubu tariki 15 ibyo 18 niho bagaruka ku butegetsi niho bari i Kabul niho basarize wumva ko igihugu cyagumye kigira ingorane z'ingwano ntikigeze gitekana na gato kuva kera na rindwi yaba hasiranira abatutsi abarobani abagisi wasanga abanyamerika abongereza abasuwedi ntikigeze haba umutekano.
None ga professeur Pascal Nionizigiye uko kwama Afghanistani ari nk'urubuga rwo kugwanira ko vyava kuki hari impamvu nyamukuru yatumye hama y'intambara
ngo umuntu abona ko uje ni gihugu kimeze ni gihugu kigoye gutwara cyo kigize n'intara igoye kugendagenda n'ubu mbe abo bagwanya babagahigira kuko basize abarusiya kugira igihugu cyenda gusubira nyiramitwe nuko bigegeza ahantu hagoye gushika ku buryo bijya bigwanisho by'abasoviyeti bishashira kwinjira hagati y'amabuye mu misumba aho bigegeza mu gihugu igwanya muri Afghanistani iragoye cyane nubwo abanyamerika bayihajya ntibashobora kugira ngo bosikariho bashobore kugira abo bariko baragwana ikindi nacyo ni uko ari igihugu banakera kandi kuberamo ibintu by'ubudandaji kandi ubudandaji bw'ibintu bw'ibiyayo anoswe by'urumogi bikaba n'inzira zicamo abantu b'abadandaji bajya mu bihugu bitari ugasusanga n'ahantu rero abantu barondera kuva kera kugira bahashinge ibizi kuko babona ari ahantu hari inzira nziza zishobora gucamo ibidandaza byinshi kandi bashobora kuba twakuze ubutunzi butari bushya ni n'igihugu gifite ibintu by'ubutunzi mu buryo bw'amabuye y'agaciro bukomeye cyane muri Afghanistani.
Yamye ari igihugu kiguriyemo abayisilamu benshi kuva kera
iby'ubuyisilamu byatanguye mu kinjana cy'indwi ikinjana cy'indwi niho hatanguye kuza abayisilamu batanguye kugira ngo bakwiragize ibyo bintu by'abayisilamu muri
Afghanistani. Nuko rero hanyuma Musekura Mande warabaye muri Afghanistani aho wakorera akazi gatandukanye ko gucungera umutekano n'ibibanza usangamwo ihuriro ry'abantu benshi n'amakambi ya gisirikare wo muri Afghanistani wabayeho ga wabayehega Mande
muri Afghanistan nabaye ahantu hatatu nabaye mu gice cya Nangarhar province aho twita Jalalabad bayo aho ni mu mwaka wa 2018 icyenda nagiye mu northern part aho bita Kunduz 2021 aho bita Kerimand province
izo ntara zitandukanye zose iyo abantu bari koravuga Afghanistan ubu twumva Kabul ibitero byinshi abantu bumva byagabwe i Kabul ku murwa mukuru wa Afghanistan izo ntara ibyo bice bitandukanye uhashitse aho waba uhabona gute warabona nk'ibyo professor hatubwiye ati byamye ari urubuga rw'ingwano warabona ko ari umutekano muke ubishika muri Afghanistan urabona ko ari igihugu kidatekana
ubundi Afghanistan igihugu giteye iki kigeramo guturita bumva ufite ubwoba mu mutima bitewe n'uko umunyamahanga wese ugikandagiyemo isaha iyo ari yo yose baba bashobora kudushimuta cyangwa se bakaduteraho umutima iyo badashoboye kudushimuta bagukuraho umutima ni igihugu mbese kiri aho kidatekanye ku buryo ubuzina bw'abisilamu cyane cyane bakunda abisilamu bagenzi babo kandi babona ari abanyamahanga nyine bitewe n'uko baba bagezemo bitewe n'impamvu za Amerika ari Amerika ibazanye inshuti ya Amerika yose bayireba nk'umwanzi wabo no kubw'iyo mpamvu kandi nabo ku bwabo bararyana bameze kwisana ntibashizemo ahantu ukabona ziri kuryana ndetse ni ukuvuga ngo isaha iyo ari yo yose umutekano kuko ibyo ubwo burere bwose nubwo butandukanye buri kure na Kabul ariko habe muri ubwo burere habe muri Kabul byose nicyo kimwe ntaho bitandukanye
ibyo ari byo byose umuntu yabaye ahantu ahagira inshuti abagenzi bawe wasize Afghanistan ubu nturiyo sinzi ko ari kumva z'umutekano canke iki bakubwira gute ubicuka kiri ku rubuga ni gute icizere abanyafghanistan bafitiye abatalibani ni ica
njye ku bwanje ndumva nta nshuti twasize muri Afghanistan bitewe n'uko nkatwe twabaga tuvuye mu mahanga ntabwo twabaga twemerewe kugira icyo tuvugana n'abaturage babo tubasanga batwambitse amashime nyine icyo twita ibirahuri byo ku maso n'ibindi byirabura ku buryo mbese badashitwe ntabwo afite kukwimenyereza cyangwa se nabo umurebye gutya kumureba mbese uburyo twabagaho ni ubwo kuvuga ngo ntabwo twabaga twemerewe kugira inshuti n'abaturage babo inshuti nakavuze ngo turacite ni zino tuba turi gukorana akazi nyine kuko ni igihugu cyateranyemo abantu bavuye mu bihugu bitandukanye tukagira nk'abanyamerika nk'abahindi tukagira abavuye muri Philippines tukagira abavuye muri Kenya tukagira ndetse n'abandi muri andi mahanga buri umwe abashinzwe akazi ke ariko nkatwe twaga dushinzwe ibintu byacuritse ntabwo twaga twemerewe kuba twagira inshuti kandi nyine kuko nkubwiye izo nshuti twagiraga nizo twakoranaga akazi twaga turimo
murakoze cyane musekura ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise abakunzi b'ijwi ry'Amerika bari ku mirongo ya telefoni itandukanye bafite ibibazo turahera kuri iteriteka ikaze ku ijwi ry'Amerika iteriteka uratwumva ndumva muhinga bw'ivyuma Madrid asoka nabi sinzi ko hari tuza gushaka kumvikana n'abari ku murongo wa telefone ariko iteriteka uratwumva iteriteka ndumva tutakiri kumwe professeur Pascal Nyonizigiye mu batwandikiye bafise ubazo bababaza hariho uwavuze ati ndabasabye munsigurire ijambo abatalibani uwo mu hari wavutse gute iryo jambo risigurike
ijambo taribani kugira mu kindi ni kuvuga abanyeshuri biga ibijyanye
y'ibyo abara abayisilamu abayisilamu bahunga ingwane yari yasuwe n'abasiviyeti bari baje gufasha umusare witwa Najibula yasara genda muri Afghanistani ama rero abitwa mujahidine bifotoreza abarwanyi bagerageza gukingira abanyagihugu ndetse n'abandi mu rwari wabo ashwi hariho abakeye bahunga rero bagenda mu gihugu cy'u Rwanda kitwa Pakistani icyo gihugu kiri mu byafashije cyane abatariban kuva rero muri 1994 abo banyeshuri biga ibyo ishuri rya Isilamu baciye bajya hamwe kugira ngo bisuhuze baze gufasha bene wabo bariko baragwana muri Afghanistani bagwana n'abasuveti abantu bavuye muri cya gihugu cyari kiganjemo abarusiya kugira ngo bizeze komunisme muri Afghanistani ushikaho rero muri 1996 abo basiga abafatanyi gushika n'ubu rero iryo jambo risigura abantu abanyeshuri biga ibintu byerekeye idini nicyo bituma nabo ubona ko ari abantu bagomba gushyiraho amategeko y'idini ya Islam Korowani kugira ngo abe ari yo yemeza muri icyo gihugu abapasiyo mu nzira ashobore kugenda bonyine badaherekejwe n'abagabo bagenda batambaye bifuze kudakora abapasiyo n'abayisilamu
ego professeur Munkundire gatonya ntabaciriye mu ijambo mbanze nsabe mu buhinga bw'ivyuma bakupe telefone hama basure kubahamagara kugira ngo twumve ko umurongo wo twobumva neza ntituriko turumvikana neza muhinga bw'ivyuma bamfatse ego dukupe telefone dusure guhamagara professeur Pascal niyo nizigiye hamwe na Musekura Manze tube turakira abanyagihugu mu kurindira kuko ntituriko turabumva neza bisigura ko n'abari ko arumviriza ijuru rya Amerika batari ko barumva neza ivyo bavuga mukurindira twakire Jean Bosco Jean Bosco ikaze ku ijuru rya Amerika
ego murakoze cyane murakoze ndabaho
ego ego Jean Baptiste uherere hehe cyane
ndi muri Mozambique ndi muri Mozambique
Mozambique ravugwa makiga Jean Baptiste
Mozambique n'amahoro ndiko yavuga mikaje n'ibintu y'abantu batwa kino gihugu mu 2023 bari yituriye mugabe dosiye yabo ariko barayibyibura muri kino gihe
batwaye muri 2013 bagiye ibiture hama dosiye bayivanye bayivyuye bari mu nzego
kino gihugu batse amadeni maremare amadeni bakama amadeni maremare ubureme bari ko barabyura bayariye bari ko barasora mu buryo ariko biravugwa ino nyine nkuru cyane kiravugwa
Nuko rero hanyuma kabazo kawe kuvya Afghanistan.
Yewe kabazo kanje kuvya ani n'interera n'ico sabahugo. Apo Afghanistan kuva abanyamerika bakiri muri Afghanistan. Byarabaye intende byaraho sho turabona yuko ba Taliban bari ko barashima ngo imyaka 40 bari bamaze abanyamerika bari muri Afghanistan. Abataliban nabo ariko bagwana nabo barashima yuko ngo abanyamerika bo bapfuye ego barashima nubwo bashima icyo mu gihe basaba ego bashyira igihugu cyabo kandi n'uburenganzira bw'umunyagihugu bwose bwo muri icyo gihugu nuko nabo igihe bo bashyize ku butegetsi maze iminsi mbona iyo ariko barakora bica abanyagihugu mu buryo butandukanye ndabona niko baba bafite itari inzigo ikintu cya mbere nubwo bashima nuko bo kubahiriza agateka ka kinyamuntu kandi bakongera bakubahiriza ibitsina byose badakuye murabona yuko abatalibani bagira ihohotera rya cyane cyane igitsina gore abona ubutegetsi bagiye burahaba mu minsi yahera avuga yuko ata mugore ashobora kujya ku ishuri mani kiubo bavuga yuko ko narabona n'umuntu nyabahikamiro yari umuntu w'umugore baravuga yuko abagore bazo bafite uburenganzira bwabo ariko icyo nongera nkasaba mu bw'ibyo bintu bitoba kuko bagira batwara igihugu cyabo n'uburenganzira bwabo ariko umuntu ntabwo arabara kabure biriko birahabera n'ubu ndabona yuko yabaye muri kanshi baba bikubira kuba mu makino gusa ibaza yuko erere yabaye yo kubana abakita b'abanyamerika niba yabaye hakiri kare ariko ntaje kuba byarabaye nabo bakaba bafite igihugu cyabo ibaza yuko mugihe borindira abaganyuma batwagiye gitabwo ko bagira bakinga leta mugihe hoba kuguma yabije biriko biraba gufata nawe n'ibyo gusubiza bateka zina muntu amakuru ntaje ngo yicare kuko ukuntu
urakoze cyane Jean Baptiste ngaho muri Mozambique professeur Pascal Nyonizigiye twabagarukanye ku murongo wa telefone w'indizera ko tuzakumvikana neza
ego
butrabumva neza barakoze cyane muhinga bw'ivyuma professeur rero mwe ko muratubwira ivy'abatalibani muvuga yuko iyo jambo bisigura umunyesho n'ingene bahashitse hanyuma bamaze gushika ku butegetsi rero bagiye kuvanwa ku gute
bagiye kubutegetsi muri 1996 bakuru witwa Najibullah bakanamubamba mu gisagara Kabul bace bashikira ubutegetsi shika 2001 murazi ko yigeze kubisangaza bikomeye itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda 2001 igihe Al Qaeda yatera inyubako ikomeye yadandarizamo New York yitwa World Trade Center amaze kuyitera rero niho abanyamerika bavuga bati twebwe turaje mu bintu twatoje dusanga umuntu yasumye batera World Trade Center ariwe mukuru wa Al Qaeda yigeze muri Afghanistan ari kumwe n'abataliban bamuhaye indaro none tugeza kumukurikirana baca baratera rero Afghanistan
Afghanistan yari ifise kuki yari yarabitse Osama bin Laden niwe yari inyuma y'aba Al Qaeda bateye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari mu kwezi kw'icenda mu 2011 kuki Afghanistan yamuhaye indaro
kubera yari yo kuva kera iki gihe abo bita abamujahidine abagwanyi bagwanya Afghanistan bagwanya abasoviyete kandi bafashijwe n'abanyamerika icyo gihe Ben Laden yari muri bo yarafashijwe n'abanyamerika kwa nabo mujahidine kubera afite ibyiringiro bya Isilamu gomba gukomeza amategeko ya Isilamu wewe yari shaka mitu isi yose kuri we nta yari muri Afghanistan murazi yuko burya mu Isilamu hari ukuntu igikomeye cyane kuri bari dini ni ukuvuga ngo ni ubwenegihugu naho Ben Laden yari wo muri Arabie Saoudite wewe abona igikomeye ko ari icyo bita umma ni ukuvuga umuryango w'abayisilamu bo ku isi yose aho rero muri Afghanistan niho hari hamworoheye kurwanira agashaka rero yuko ariho yokwigegeza n'abanyamerika ntibamushikiye
yego nuko rero turafise Aniseti ku murongo wa telefone turasaba imbabazi umutumire wacu ya Uganda ntituza gushora kubandana ikiganiro kuko telefone yatwangiye ariko turacari kumwe na professeur Pascal Nyonizigiye araza kwishura utubazo twose mufise Anise ikaze kuje ujya Amerika
yego me
uherehe Aniseti
ndiri Tanzania munara ya Kigoma
Tanzania havugwa maki
yaza turashiza
akabazo kawe
ego dewe kuri ni muri ya Afghanistan na America maze kubona ndabona yuko America kugenda ukuntu bidikemo uruhara cyane gitumame igituma Afghanistan yagumye mu kategori ya safari yake ama kavuga ni kubona ikibatsi bashika kuri iki kiringo gato babaterekana je kubakura iyo bagiye basambara nko ari nko kubaterekana kubera ubu baramaze kwicamwe ibice kubona hati hadi ukimunzi kubera abamerika bavuye muri Afghanistan kimenga kuba bari iyo byari bibazo ku banyafghanistan nyene kandi tubamenyereye abamerika igiye amakategori cyane kimenga n'umugambi baba bafite kuri ibyo bihugu bikitwa nk'uko umenga bagiye kugarukana nk'amahoro rero ibintu bya amerika byo kwita yuko umenga igiye kugarukana amahoro kenshi mu bihugu umenga ahubwo n'izindi nyungu ziba zibatwaye sinemera ko n'amahoro bagiye kugarukana
Deka tureke professeur Pascal Nyonizigiye agire icyo avuze ku byiyumviro byanyu ugira umunsi mwiza muri Tanzania
Ego namwe mugirije vyiza.
Ego Professor Pascal mwibaza iki kubavuga yuko America isanti yatereranye Afghanistan mu kuvayo. Hariho no munyagihugu twaronse ku murongo ari muri Mozambique gihe telefone yari yanse nawe nyine yavuga ati ntivyari bikwiye ko America ivana karenge muri Afghanistan. Kubganyu byari bikwiye ntivyari bikwiye hari hageze ntiyari bwageze.
Ahubwo benshi barabivuga biko mu bihugu bya Buraya bitugitse na Amerika reka mbere no muri Amerika nyene haba mu bujya mugambwe wa Bin Laden wa Joe Biden wa demokrasi cyane bajya bita ba Republican ariko ubu batari ku butegetsi bose baravuga ati ni ukuri ukuntu abasuda ba Amerika bavuye muri Afghanistan birateye agahinda ukuri kuba hari ingene abanyagihugu burira ku ndege ziko ziraguruka ingene basa narihe bakubera babona umengo bagire bapfe birateye agahinda kubona igihugu nka Leta Zunze za Amerika gifite igisirikare kambere gikomeye ku isi bashobora kuvayo kurya ariko rero kugira umuntu abitahure no kuraba burya Joe Biden yaje ku butegetsi Donald Trump yatwara imbere yiwe yatanguye kuvugana n'abataliba ubwiyo ntwaro yiwe y'abarepublika yari yatanguye kuvugana n'abataliba kuva 2020 mu kwezi kwa kabiri i Doha muri Qatar baravugana bariko baraba ingene kubera murabona Amerika ingwano zose yagize haba muri Iraq muri Afghanistan ikuvuga ngo yarashitse kuko yarondera kanatsinda burya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta ngwano n'imwe ziratsinda kuva 1945 iretse ingwano imwe yo mu izinga rya Grenade mubwo nayo ntiyari igoye gutsinda kuko icyo gihugu gisigare gifite abasoda 89 ariko ahandi aho baciye haba muri Afghanistan haba he byaragoranye kuko burya ntawovuga ngo kurwanya abihebyi bokoresha ibigwanisho bikiri umuriro ukeza gukoresha inzira nyinshi cyane cyane inzira z'ubutunzi inzira za politiki kandi cyane cyane kugerageza kumvikana n'abanyagihugu b'ibyo bihugu kuko ubwiye ngo ujanye amafaranga n'ingoho ngugire uzane demokrasi ntibishoboka kuko nk'amahera batanze muri Afghanistan ni menshi rwose muko ayo mahera kenshi yahera mu mifuko y'abatwara igisirikare y'abanyepolitiki kuko Afghanistan ni igihugu kimu giturire gikomeye cyane abantu badandaza urumuzi cyane baranavuga yuko n'igihe abanyamerika batanga amase kugira ngo abafghanistan bagerageze kuyakoresha ngo basabire imirima yabo barobe ifungurwa bareke kuja mu by'urumuzi baca bariha abataliba bakabikuramo ibindi bintu byo guturika bibajya babihezi kugira ngo barwane abanyamahanga n'abatwara murumva rero Amerika yari mu gihe kidasanzwe cyane urazi amahera yatanze mu kuza kurwana muri Iraq muri Afghanistan amahera menshi cyane kandi muri iki gihe Amerika nayo ifite ingurane nyinshi zijyanye mu buryo bw'afite amagara y'abantu ibintu bijyanye n'akazi hari abashomeri benshi arabonye ko hapfuye abantu benshi bishwa n'iyi COVID urazi n'igi ikigwa cyandiko giheruka gusohoka cyanditswe na ya bavuga ati ibyo ni cyo imeze mu gihe mu 2040 urabona ko abahinga babona yuko muri iyi minsi turi muri yiza hazoba impureka nyinshi ku isi kandi ubundi bihugu by'i Buraya cyangwa Amerika biramaze gutahura yuko atamutsi udasanzwe bafise wo gutorera inyishu ingorane ziri mu bihugu bikunda kubiba indwara bavuga ati ahubwo tofuma tubafasha bunyene babidusa bakari dusaba ingere twabafasha kubwira nabo babikore neza uko niyo babyumva kuturusa icyo rero ni kintu gisa n'icyazazaniye abatwara Amerika kuko gushika bavuga ati none ni kubera iki batasabye ngo babarindire baronke umwanya wo kugerageza guhungisha abantu bahora bakorana nk'abantu bahora babafasha gutara ururimi bwo muri Afghanistan abantu bakora mu gisirikare cy'Abanyamerika kugira ngo bafashe imidabiri ubu bagore we hariya kandi bari kurarishwa abantu babamenyesha amakuru abantu bari mu mihari idaharanira ibya politiki abo bantu bose bari baseye nk'abakurikira ibyiyumviro biva muri Amerika cyane mu Buraya bw'Uburengerazuba bita liberalisme demokrasi bagoye gose ariko vumbo kuko biriko barabisa bagira tubyandikishe tubamenye nacyo tuzobagira mu bwo munyuma gacari nayo gise icyo bundi bise umuriri bya kobe mu gisagara cyenda mu kira ahantu bose babona ibyo byose birateye agahinda ariko ingorane Amerika irimo n'ibihugu by'Uburaya bw'Uburengerazuba kandi n'ibiriko biraba muri Siriya ibiriko biraba isi yose ahantu hari ingwano ingorane za Kovide ingorane z'ubutunzi bisa n'ibibaremereye ku buryo bavuga ngira bati reka turabe ko twogerageza gukurikira abantu bashaka kuko umuteza imbere igihugu byabo bataza baje kunyonora bataza barya ibisurire bataza bagomba kwicana kandi ikindi nacyo ni ukuraba haba muri Amerika barindiye amatora hamwe bita mimanda murabye mu bihugu by'Ubufaransa Ubudage hose bimiriza amatora iyo rero abategetsi bimiriza amatora barafite ukuntu bigeza ku buryo igikomeye waba ari ukuronka amajwi cyane hagati mu gihugu kurusha kujya gutabara abandi bantu hanze.
Murakoze cyane rwose Professor kuri izo nsiguro. Turose na Junior ku yunzi murongo wa telefone. Junior ikaze ku ijwi rya Amerika. Junior ikaze ku ijwi rya Amerika. Junior uratwumva? Namusaba telefone sinzi. Junior turi kumwe? Junior ntitumumva. Emmanuel uratwumva?
Ndabumva cyane.
Uherereye Emmanuel?
Ndi muri Sudani y'Amajyepfo.
Uri muri Sudani y'Amajyepfo. Muri Sudani y'Amajyepfo havugwa make.
Mwakahere mperereye mu havugwa neza.
Nuko rero no musi twagutumire Professeur Pascal Nyonizigiye ni umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu akaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi akabazo kawe ku vya Afghanistan.
Ndagiye akabazo na rinse nasaka kumubaza ari ukuntu Amerika yafashe gahunge cy'abantu bayikorera hamwe n'abanyagihugu babo. Mukaba rero hari numvise nenga harengo abataheze kugira kugenda bivanye na kiza kiringo bari bahanye ati itariki mibi igikowa kizoba saheze nashaka kubaza rero yuko bajya abantu uba barasigaye kuko narumvise yuko umwenga ntibaheze niko bajya batajya hata icyanga mu nyuma nabo bagizikira kuko uko ndabyumva numva yuko gufata urugendo bakava muri icyo gihugu bumumva biragoye kubera ikibuga cy'indege cyafashwe na bajya abasirikare.
Abasigayeho nibo ubagiza? Ego, Professor Pascal Nyonizigiye abasigayeyo muri Afghanistan ahanini none gambwa mbere ko nza kuri Professor Emmanuel nabasigayeyo bakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ngo harero abanyagihugu ngo ba Amerika hamwe n'abandi baba barakorana na Amerika batarose amahirwe yo kugenda
mubakorana na
umwanya wari uku
mubakoranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nongere koko nkejo muri amashinga amateka ya Amerika hari abashinga amateka bavuze ko harimo n'abamenyeshamakuru barenga 500 bakigo cya USAGM ni nacyo kigo gitwarirwa mu ijwi rya Amerika nabo nyine bakiriyo batazi nyine bazovayo. Professor Ijambo Nigwanyi.
Ego be ibyavuze Emmanuel nibyo ni kibazo gikomeye cyane umuntu aribaza ingene babaye hano bantu aho bigegeje mu mazu yabo badasohoka abandi nabo bariko bagerageza guhunga kuko baravuga yuko baraje nko muri Pakistan hariho indege ziriko zirashika hariya muri Pakistan bibaza yuko zoba zije kuraba iremezo zishobora guhungana abantu bamwe bamwe bahora bakora n'abanyamerika cyangwa n'ibindi bihugu byo hanze muri Afghanistan baba bamenyeshamakuru abagwanya agasira kazi na muntu n'abandi bantu bose bashobora kuba bakorana nabo banyamahanga ariko bibaza rero yuko borabigene bugerageza kuganira n'abasariba kuko ubu buye biraboneka yuko amaleta amwe n'i Buraya cyane na Amerika nubwo bataremera leta y'aba ibyaremera sasha y'abasariba ngo bashire bagire imigenderanire hakujya kwa Rusiya n'Abashinwa biraboneka yuko bavugana ari hari ya Doha muri Qatar baravuga ko babandanya baganira babasaba kubogerageza guhuriza kugira ngo abanyafganistani bagomba guhunga bashobore guhunga kandi noneho nabo batalibane burya barafise ukuntu basa n'abisunduye bazi ingene batwara kare kuva muri 1995 kugeza 2001 ubu n'abantu basa n'aberekana ko biyugumiye ku bihugu byo hanze ko bubahiriza agateka ka zina muntu ko bataje gufasha abagomba kwisaba abanyagihugu kuge bagira bigeze bagize hajya hasi ikibuga cy'indege cy'i Kabul ubu rero turibaza yuko bashobora abantu hari abariko batangira kuvuga ko boba bariko bararaba ingene abantu bohunga bagenda amabwiriza bakaraba ingene busaba ko bobareka bakarengana bagashika muri Pakistan bakaza gufata indege muri Pakistan ibyo rero mugabo ntibiramenyekana neza ariko turibaza yuko bashobora kumvikana kuko burya abanyepolitiki bafite inzira nyinshi arashaka kuvuga ati ngo mwebwe ni mwaba mugomba ko tubafasha kuko leta yanyu irakeneye gufashwa ni leta nshasha izo bikeneye amafaranga izo bikeneye ibintu byo gufasha abantu bafite ingorane mu by'ifungurwa mu by'imiti n'ibindi nibaza ko bashobora kuba kumvikana bakavuga ati izi leta z'i Buraya na Amerika zibafashe mugo nawe mureke abantu twakoraga bashobore guhunga bashobore kugenda mu bihugu bumva ko bokwiyumva neza umuntu yo kwibaza rero yuko iyo nzira ishobora kugira ikizana ariko gushika uburyo yatomoka neza.
Emmanuel, nibaza ko aho muri Sudani y'Epfo inyota yawe y'ikibazo iheze.
Yego,
urakoze ugira umunsi mwiza. Yego, nonega professeur mwebwe mubikurikiranira hagufi mukaraba kubwanyu, urumva ko mbere bakiri ku butegetsi nk'abapfasoni hariho uburenganzira bwinshi bwo gukora bwo kwiga, bategezwa kuja mwibarabara baherekejwe bagira iki, mwibaza yuko abatalibani bazohindura ingendo ibyo bakavuga bati isi tugezemo nta muntu yobakihuza umupfasoni kwiga no gukora?
Ndibaza yuko ubundi harabaye ikintu cyo gutera imbere gatoyi muri bijya bita communication, kuko baramaze kubona yuko bikenewe kugira kuvugana n'abantu bo hanze naho mutamufite ibyiyumviro bimwe, ariko kwibaza yuko ibyo bemeye byose bazobikora nk'uko babyemeye biragoye, kuko gushika ubu haramaze kuboneka yuko batariko barakurikiza ibyo bemeye. Uko ibyo bari bemeye bavuga ati abantu bose bakwica niyumvira cyo kimwe tuzobareka abantu bashobore guhunga babishoboye bagende, ariko gushika ubu murabona baramaze kwica abantu batari bake, baravuga ko ari abantu benshi bicwa, abantu benshi bagenda ku kazi bagaca babiyasika intwaro yarahindutse neza nicyo tudakeneye. Mugabo nibaza yuko hari ikintu kizohinduka, icyo kintu kizohinduka rero nibaza ko kizova cyane cyane ku bindi bihugu Amerika, ibihugu by'Uburayi bw'Uburengerazuba bugerageza kuja hamwe bagafata imigambi yo kuraba ingene bukwemeza abataliba badakoresheje ingufu zo kurwana, bakavuga ati bo mwebwe muradukeneye natwe turabakeneye, reka rero tuvugane neza kugira ngo tubafashe, kuko abatalibani barakeneye gufashwa nawe nta leta bashobora gushyiraho igihugu kigende neza batashoboye gukora n'abantu bo hanze. Kandi nibaza ko nk'icyo gihugu cyaba kata y'abatisi bwaba Ubushinwa bwaba Uburusiya nabone ntibakeneye ko abatalibane baguma bakora bijya bintu bakora kare, kuko bose barabatinya baba Bashinwa bavuga bati mbega mubandanye ahujya kwa kera ndibo ntibabandukiza bawiguru barindi wacu bakagumuka cyangwa Abarusiya bakavuga ati bajye abantu bo muri Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan bari hafi ya Afghanistan kandi begeye Uburusi ntibashobora guca baja hamwe n'abacecene badashobora gutera ingwano mu Burusiya. Ibyo bihugu byoja hamwe bikavugana ingene yobwira abatalibane bakagerageza kubahiriza agateka ka zina muntu, agateka k'abapfasoni, agateka k'abamenyeshamakuru, agateka k'abagwanira abatagwanira ibiti bya politiki. Ndibaza ko abatalibani bashobora kudohoka kuri Misiri bakagira icyo batanze kugira nabo baronke ifashanyo z'amakuru. Muga ibyo byose byoba ibyo bihugu bigerageje kwicara hamwe cyagiye kibe kivuye mu jeda akomeye ngomba bazirisoya bakagerageza bakaca hamwe niyafite afatiye ikibazo cyo muri Siriya noneho gushika n'ubutaratorerwa umuti kubera ibihugu bitagomba kwicarana hamwe ngo bifate imirimo n'ahandi bigiye hamwe bikumvikana. Biraboneka yuko muri Conseil de Sécurité ya Nations Unies ariko haraba ibiganiro byo kugerageza kuba bigene buhuza Abarusiya, Abashinwa, Abanyamerika n'Abiburaya b'Uburengerazuba kugira barabe ko bafata inzigirwe yo kugira ngo abataliba isibafatira ikagondwa ngo bigenze nk'abarakariza.
Hanyuma ubu abatalibani uretse ko mvuga ko bazokenera imfashanyo ziva hanze zigiriki ubwabo hari migwi yindi itarishigikiye ivyiyumviro vyabo bakiri ku butegetsi idashigikiye ko bagaruka ku butegetsi bo bahanganye nayo hari migwi bagwanya iramara kubarwanya ubu muri ino misi canke izo haviva n'abagwanya.
Burya rero abatalibani nuko bavuga ngo n'abatalibani no mugwi urimo ibice binyinshi bose ntibiyumvira co kimwe. Hariho abavuga ko nko abatalibani bava muri Katare aribo uba hari nka quartier general yabo servo politike aho yumvira cane cane ibintu vya politike vya imigenderanire n'abatalibani bateye imbere bize bazi ribaho ku isi baganira nabo banyamerika n'abanyaburaya abo rero barungurutse cane ariko abari indani muri Afghanistan usanga ari abantu bagifise icyo gice ya kera ariko mbere n'indani muri Afghanistan abatalibani bose ntibari kumwe harimo imice harimo n'abandi mbere bajya bagwanira muri Punjab ariko umwana w'uwahora agwanya hari mu jenerali bise
Ahmad Masoud ni
Masoud ego nabone bariko baragerageza kuraba ingene bagwana n'abatalibani ugashitwe ntitwemera abatalibani kuko gushika ubabihereza bihereza hagufize muri Afghanistan baravuga ati biragoye ko Afghanistan cyoba igihugu gifite intwari imwe iri Kabule ati biragoye bose kuraba niyo no mugwe w'abataliba ni kuba bari mu biyumvira cyo kimirira ngo n'ibintu cyo kimwe nta na kimwe cyerekana ko batazoshobora gucanamo ugasanga muri iyi ntara bumvi bafashije Al-Qaida kuko burya Al-Qaida kera bari kumwe mugo mu nyuma bavana kubera babonye abataliba bashobora kumvikana n'abanyamerika n'abanyaburaya bakifarana kandi Al-Qaida yitabishaka bajya nawe kwa shetani nakubwira ariko abataliba bo bari agira bati twebwe kubera ibyiyumviro byacu tugomba ko biba muri Afghanistan cyane cyane tugomba gufata isi yose nta kujya kwa Al-Qaida. Ariko rero nabona urumva abantu bongera ngo bari kumwe bose
baragabuyemo imice sinari nzi ko nka Al-Qaida nabo bari barigeze kuba bunze ubumwe gutyo. Turafise Desire ku yundi murongo wa telefone. Desire, ikaze ku juge Amerika. Désiré, uratwumva? Désiré, uratwumva kuri telefone? Turasaba imbabazi abakunzi b'ijuru ry'Amerika amaturungi ya numero do telefone muri menshi ariko tukaba turi ko tutashobora kubatora ku mpamvu tutazi. Désiré, uratwumva? Désiré, turumva tutumvikana muhinga bw'ibyuma barabandanya batugeragereza. Professor Pascal, mwavuze muti urumva muri Afghanistan hariho n'iki kintu cuko ngo hadandarizwa ibintu byinshi by'urumogi. Umuntu akibaza igihugu nka Afghanistan gihagaze ku mahame ya Kiislamu cyane gutyo ku buryo banavuga yuko abagore bashobora kuzosubira gutegekwa kwitwikira mu maso bagatwikira ibihimba by'imibiri yabo byose, gute hashobora kudandarizwa ibintu by'urumogi?
Igituma bidandazwa nuko burya kenshi ibyo ziriya isilamu kuvuga yuko baba bemera cyane byanditse muri Korowani uburyo babigendera ahubwo ibindi gikoresho kugira ngo bashike ku butegetsi bagira icyo bavuga ko aricyo kirongoye igihugu. Ariko si ukuvuga ngo n'abantu basa birinda ibyo by'ibyari bambasa yuko nkabajya barundi kakugira ngo basengi ibikorwa by'iterabwoba n'abantu baba bahaye uburumbugi kugira ngo biteze ntihagire icyo baba bagisinye kandi noneho kubera ibyo by'indwano bisaba uburyo bwinshi by'amafaranga kugura indege kugaburira abasirikare n'abantu bamaze imyaka n'imyaka barwana bashobora ko barakora bateza kurondera amahera yoroshe kuronga ayo mahera yoroshe kuronga rero n'amahera ava muri urwo rumogi usibye yuko urumogi mu bisanzwe ari igitegwa cyari gikomeye muri Afghanistan kuva kera cyane kuva kera ndabi bajya abantu bo muri Aziya y'epfo ijya yo hagati n'abantu bakunda kunywa urumogi kubera bafata ingendo ndende kandi bakunda kurwana iyo bariko baragwana rero bakoresha urumogi hakurya kwa muri Siriya bavuga ko bakoresha ubutahashi kugira ngo barwane kuva muri Beziya kuwazade muri Wadaj kugira ngo barinde bashobore kurwana base n'abihebye ace bafata urumogi ibyo rero ntibabireka ngo ni uko hari Isilamu cyangwa iki kubera iyo Isilamu cyane cyane burya igikoresho cyo kuvuga ko bayemera cyane yaba bayemera none ko bavuga ko Islam ari ukuvuga ngo abantu bihereye Imana bemera Imana Imana nayo akaba ari urukundo kubera iki buryana hagati y'abashiite n'abasiriste abawara imigi myinshi irimo y'abayisilamu wahabisi n'abandi imiryango myinshi kandi Imana ari ino ari Allah Islamu bavuga ngo ni soumission à Allah no kwihebera Imana ukunda Imana iyo Mana akora gukunda akaba arimo kuvuga iyo kiriho iyo mihigo itategerezwa kubaho urumva rero ijambo rya Korowani n'aho bavuga ngo bashyira imbere amaronko ajyanye n'ubutegetsi ubwo butegetsi nabwo mu kuwushikira bagenda bafite ibyo bya Isilamu hakurya abandi bagenda bafite ibyo bya demokarasi
hanyuma ga professeur amahigwe ahari kugira ngo abatalibani bazoshobore sinzi ko no byita n'icizere mu manyagihugu nimba bakibafitiye bazoshobore kuvana Afghanistan muri yo ntambara yamamwe mwatubwiye ati ivya Afghanistan ni vya kera si vyubu amahigwe hari ko abatalibani boshobora kugira Afghanistan igihugu c'amahoro naya
amahirwe ariho nuko abatalibani bogerageza kuvana koko n'aba Al-Qaida nk'uko babivuga bakavuga ibyo muri farumu ndetse ko ariho umuvugizi w'abatalibani ati twebwe turateye ibyatsi abo bantu bakoresha igihe hari umuntu biturikije hajya hafi ya aeroporo y'i Kabul kugira yice abariko barahunga n'abasoda b'abanyamerika bakorade bakabigobotora bakibanda ku bibazo biri hagati muri Afghanistan kandi bagakorana n'amakungu amakungu yobafasha akabaha uburyo nabo bakagerageza guteza imbere ibyo mu muryango wabo kugira ntibabanage bafite ya mategeko yo gukandagiza fasoni yo gukandagiza amenyesha amakuru cyangwa iki nuvuga ikintu kijyanye na modernizasiyo guteza imbere umutima w'abatariba hamwe byoba hama rero bagakorana n'amakungu ibyo bihugu byose ari Amerika Israel b'uburengero yazuba Uburusiya Ubushinwa Siriya Iran ibyo bihugu biri hagufi kandi bifite ijambo Pakistan bakibanda kumvikana kugira ngo abo batanyiza kizazane ingwano muri kandi agace uko bose barabikeneye n'ababyeyi baba Abashinwa baba Abarusiya naho batumvikana neza n'abanyamerika turazi yuko badakeneye yuko batalibani babandanyije nzira y'ingwano kugira bari bafite gushika
hanyuma amakungu naho bizofata igihe kingana gute ngo agirire icizere abatalibani nka leta zunzume za Amerika yarimuye ubuserukizi consular n'ubuserukizi bwayo ibuvana Kabul ibutwara Doha ku murwa mukuru wa Qatar hanibindi bihugu byabigize mugabo kavuga bati turavye ingene bizogenda biragenda nibitwara neza turashobora kugaruka muri Amerika muri Afghanistan ubuserukizi bwacu bugasubira bugakora amakungu naho muribaza ko bizofata igihe kingana gute kugira ngo bagirire icizere abatalibani Afghanistan b'igihugu gikorana n'amakungu leta z'umeza Amerika, Ufaransa, Canada n'ahandi hatandukanye
biba zako nishora gufatu mwanya huko benshi marasina guwa benshi mwumbirije nabahinga babikurikiranye aha gufi baravuga ati nta wokwemera ijana ku ijana ibyo batari bane bavuga ariko turabona ko batsindira mu byo kuvuga ibyiyumviro gukoresha ubuhinga bugezweho ariko ibintu abatari bane bamwe bemera byose barabirenze ko barakora baricana barakurishana ariko rero hariho n'abandi bavuga bati ubwo ibihugu bya Amerika n'ibura y'uburenganzira bwa byaganje by'isi umwanya munini birakwiye kwishyiramo yuko ubu abantu batsinzira nka twebwe dutegerezwa kubahunga kuko burya baca umugani no mu Kirundi ngo urinde umurima awuhagararamo ko muri Siriya benshi batangiye kuvuga ati ngo igikubiri ko twakwiye ambasade ariko tunatwigubiza ati kuko twayikuye tuzi yuko ijya mperezida azocananirwa agatakomo ati none acari hano kandi tuzosubira kuja imbere yiwe tuvugana nawe nta kunda ati kuko umuntu ntavugana n'uwakunda gusa ayaga n'uwakunda gusa muri politiki aya agahubwo n'uwo bacumvikana n'uwo bagasa ibyumviro n'umwasi w'iyo mbere niwe baja kugira bijya by'imishikirano ni nacyo gituma ubu kimuraya hoho ndibaza ko iburaya bw'uburenganzira bw'abantu ariko ibihugu byinshi bizogerageza kugarukana ubuserukizi bwabo muri Afghanistan kuko baramaze kubona ko ntacyo bimaze kwikumira ahubwo ugerageza kuzuregera kuza muri ubwita kuko ubu bujya biraboneka yuko bari kabarondeye n'abavugana n'abasaji buhoro buhoro naho batarabemerera kugira ngo bagire imigenderanire ariko ndibaza yuko uko bararinde n'isi kiragenda ubu yasi ya kera yari iganzwe na Amerika n'ibihugu by'iburayi by'uburengerazuba tugiye kuva mu kingana cya 17 gushika agire sagi nizo berle hasi urabona yuko isi ibiri kirahinduka cyane isi kirahinduka babandi bahora baganje nibo bagishoboye byose bateza kumviriza abantu barabona ko hari ibintu byinshi bihinduka badashobora kumenyera vuba umuti rero biba buriho ni ukugerageza kumvikana nabo bose nabo nyene boba batsindira nkabo bahagerageza bakaraba icyo bashobora kumvikana n'abatakumvikana kuri byose uko politiki iri kumeze abademokrate n'aba republike ntibumvikana kuri byose ariko barubaka igihugu kagenda kizashobora gukora naho hoba hariho ibintu bitabitse nacyo gituma rero n'ibyo iyo migozi irafata ubutegetsi ari abo batalibani n'abandi bashobora kuza mu nyuma nibaza ko ari ukugerageza abantu bakabumviriza n'abatubemerera byose ubwo bakicana bakabumviriza kuko nibaza yuko isi iri kirahinduka kandi nta kundi umuntu ashobora kuvuga ngo jewe ngo sishaka kuza kubara aba dushobora kuba tugeze
hanyuma ku bwanyu nk'abatalibani musesangura mudusesangurira bazo kwemera gusangira ubutegetsi n'abahoze muri leta ya perezida wagiye Ashraf Ghani cyangwa bazo bwati mwarabwiye ko reka twigerageze mwe muri mutuvire
ibibo mikubo nuko batazemera naho bokwemera je bibaza ko bokwemera abantu babandi batubagura usa n'abakurikiza ibyo babariye kuko ikibyerekana nuko ubunya hariho abantu bagenda bagatonda bakaza kubabwira ngo sa n'indwara yarahindutse ari mugenda kibakeneye hari n'abicwa rero nibaza ko ari ukurindira umuntu akaraba mu minsi iza uyu munsi bisanze niho bategereza kwerekana leta yabo kuraba iyo leta bayijamo abaribo ariko biragaragara yuko bashazemere umuntu azuza agakurikiza amategeko yabo
yego turafise Isidore ku yundi murongo wa telefone Isidore ikaze ku ijwi rya Amerika Isidore turi kumwe ku murongo wa telefone Isidore ndumva tutakiri kumwe ku murongo wa telefone turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro muri sangacu no musi tugasaba imbabazi abatungikiye amanimero ya telefone mwari benshi ariko muhinga bw'ivyuma bisa nk'itwa byatunaniye uno munsi turabisabira imbabazi Professeur Pascal Nionizigiye rero muri make Bruno rupapuro rwa Afghanistan no chapitre ya Afghanistan mu mateka ya ya politike mpuzamakungu isiziki yigishijiki izora yirukirwa kuki ahatujeho kuva muri ya myaka abatalibani bakiva ku butegetsi gushika bakiri ku butegetsi gushika babuvemmo Amerika je hama Amerika ivuyeyo ikizokwibuka nicahe isomo rikuru nijya
isomo rikuru twokuramo nuko nta gihugu co hanze kiza cuba kisindi gihugu kiza gifasha kandi cyofasha abagomba kwifasha no kuvuga yuko abanyamerika barazana amafaranga barazana igwanisho ari kumwe n'abanyaburaya narimwe narigisha abasoda muri Afghanistan abapolisi ingene bakwigengene bakwana ariko igisoda igipolisi cya Afghanistan byanze icumbagira kubera iki kuko aho gukwirikiza izo mpanuro aho kugerageza kuja muri iyo nzira abanyaburaya n'abanyamerika bashaka ko Afghanistan ijamo abantu bashyira mu mifuko yabo abantu bagira bati bazobidukorera twegereka turabije hafi turaba ubutunzi bwacu hakurikiza hakurikizwa inzira bitunde gusahura amatungo ya leta nuko abantu batagerageza gutwara neza ku buryo ashoboye murabona ko bahunze babonye abanyamerika bagiye baciye baheba bana kuko hanatsinda abasoda benshi mu baronka n'umushahara wabo ara wima wasanga bawutwaye abategetsi bariyegeje bazanye muri ibyo bintu byo tujyana byo mu gihugu ni ukuvuga yuko hafi y'ingendo shasha yuko imbere yo kuzana amafaranga kuza ari ibigwanisho ni ukuraba yuko hari abantu bashoboye bo ngende kwitunganya nta kurya kurya mu perezida w'umufaransa Emmanuel Macron yasanze ikiganiro hariya muri Iraq aho yari yagiye avuga ibyo tukubandanya kwibaza ko dushobora kuza gutorera isi igihugu ibyo bihugu byonyine bidafashe ya mbere ngo tubifashe buhoro by'amafaranga yabamize kwigisha ubwo nabo bafite intambwe igejeje bibaza ko icyo kintu ari isomo rikomeye cyane yuko abantu buza gufasha abantu bamaze gufasha ikibanza kugira ngo batsigire igihugu cyabo.
Eko nuko rero Professor Pascal Nyonizigiye umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu mukaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi akajambo kanyu kanyuma ku bakunzi b'ijuru rya Amerika kuri bino bintu bya Afghanistan.
Akajambo no vuga ubwa nyuma nuko twogerageza kugira ngo tugwane amahoro ku isi aho tuba bacu zagara mu bihugu byacu amasubwani amahoro kugwanira ukumvikana kugwanira gutera imbere atanu makumbiriwe yaba ku gitsina yaba ku bwoko yaba ku migambe reka n'ibindi n'amadini byose.
Ego mwakoze cyane gose Professor Pascal Niyonizigiye twibutsa ko muri muhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu mukaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi ejo ijuru rya Amerika n'iryongera kubikora ko kugira ngo mudufashe gusesangura gutanga umuco no gutahura ibitari bike mu bibera ijyanye no ku isi muze mutwitabe nk'uko mwabikoze no munsi.
Ego
mwakoze cyane reka dushimire abandi bagize ico atera muri kino kiganiro tunasaba imbabazi musekura mande muri Uganda twari kuba turi kumari kwa matelefone ntiyadukundira mwakoze namwe bw'inshuti bakunze ibijuru rya Amerika mwari kumwe natwe muri kino kiganiro muri sanga cuno munsi ni kiganiro cabashikiriye muhinga bw'ivyuma tubifashijwemo na mugenzi wacu Dionne Cubahiro yakoze na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma kuri micro yari Diane Ninahazwe ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha mbandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye. Thank you.